Murumva radio ijwi rya America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ijwi rya America iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Neruje niya mukankusa basuhuza kandi mbaye ikaze muri aya makuru yo ku mugoroba. Mu Burundi umukuru w'igihugu haremeza ko cyugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga.
Ku mwaka tsinimbura munsi twari amajana abiri z'ibirayi, murangu naza kwironderera miliyoni 50 muri baye mu kuri konti yanjye mu cyangwa ngo ntayo tuguha, none yagiye ko arayiwaza. Rero nicyo gituma duca ruja kuyagegeza.
Uwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda yafunguye by'agateganyo umunyamakuru Theogene Manirakiza mbere y'urubanza mu mizi. Programu ya ONU yita ku biribwa pamo iravuga ko abasivile mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara bidatinze. Naho Uburusiya bwatangiye kohereza mu bihugu bitandatu bya Afrika ibinyampeke Perezida Putin yasezeranije abakuru b'ibihugu mu nama bagiranye mu kwezi kwa karindwi. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya, mugume hafi. Tuhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urukiko rw'akarere ka Afrika y'Uburengerazuba kuri wa gatanu rwashyigikiye guverinoma ya Senegal mu rubanza ihanganyemo n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko, wareze avuga ko leta yahohoteye uburenganzira bwe. Frederic Nkundikije abahinkuru.
Sonko muri iki gihe afite imyaka 49, amaze imyaka irenga ibiri yahanganye n'imanza aburanamwo ibirego bimwagiriza ivyaha birimwo amakuru y'ibinyoma hamwe no gufata abakenyezi ku nguvu, ibirego ahakana ivuye inyuma. Sonko yahagaritswe mu kwezi kw'indwi agirizwa ibikorwa vyo kugumuka. Icyo gihe leta ya Senegal yaciye ihagarika umugambwe wiwe, yongera imukura ku rutonde rw'abanyapolitike bazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu akerekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Sentare mu karere ka Afrika yo mu bihugu vyo mu burengero bizwi ku izina ECOWAS yariko yihweza ayo matati hagati ya Sonko na leta ya Senegal, yashikirije ingingo ite vyatsi ibirego vyari vyashikirijwe na Sonko ko leta ya Senegal iriko yamurenganya. Amatati ari hagati ya Sonko na leta ya Senegal yaratumye haba imigumuko yahitanye ubuzima bw'abantu batandatu. Abamushigikiye bavuga ko ivyaha Sonko yagirizwa bifise imvo za politike kandi ko biri mu myifato ya perezida Macky Sall yo kudodobereza abatavuga rumwe nawe. Perezida Sall arahakana ivyo birego.
Umuyobozi w'inshingwabikorwa wa programu ya ONU yita ku biribwa PAMO, Sandy McCain, aravuga ko abasivile mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara bidatinze.
Mu itangazo ejo kwa kane, umunyamerika McCain yaragize ati: "Nta biribwa, nta mazi mu by'ukuri biri muri Gaza, kandi harimo kugera bike cyane mu bikenewe bibasha kwambuka imipaka." Uyu muyobozi yakomeje avuga ati: "Nta kuntu dushobora gukemura ikibazo cy'inzara ubu, urebye ibikenewe kandi hakora umupaka umwe gusa byambukiraho. Icyizere cyonyine dufite ni uko nduzafungurwa, abashinzwe ubutabazi bakabasha kugeza muri Gaza ibiribwa byo kurengera ubuzima nta nkomyi." Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yavuganye n'umuminisitiri wa Isirayeli Benny Gantz ibyerekeye kongera ibikorwa no kwihutisha imfashanyo y'ubutabazi muri Gaza. Ibi byatangajwe na Departement ya Leta muri Amerika ejo kwa kane. Iyi Departement yongeyeho ko mu biganiro byabo Blinken yanagaragaje ko bikenewe kugabanya umwuka mubi muri Cisjordania, harimo n'urugomo rw'intagondwa rwiyongera aho abantu bacumbitse. Mu ijoro ryejo kuwa kane, igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko cyatanze litiro 400,000 z'amazi n'amapaki 1,500 y'ibiribwa bihiye mu bitaro by'Ishifa. Igisirikare cya Isiraheli cyanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kigira kiti: "Imibereho myiza y'abasivili harimo abarwayi n'abakozi b'ibitaro ikomeje kuba intego yacu y'ibanze." Isiraheli ejo yategetse abanyepalestina kuva mu mijyi ine yo mu majyepfo ya Gaza, bisa n'ibyerekana ko ibikorwa by'intambara bishobora kwiyongera ku barwanyi ba Hamasi muri utwo turere, aho abayobozi ba Isiraheli bari barabwiye abantu ko hari umutekano bashobora kuhaguma. Isiraheli yatanze amatangazo yanditse yamanuwe n'indege mu ijoro ryose abwira abasivili kuva mu mijyi ya Bani Shulayira, Kuza, Abasan na Karara mu nkengero z'uburasirazuba z'umujyi wa Khan Yunis, umujyi munini mu majyepfo y'igihugu. Abahatuye bavuze ko ako karere karimo ibibombe bikomeye bya Isiraheli mu ijoro ryose.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba polisi hamwe n'abari mu myigaragambyo yo gusaba ko imirwano hagati ya Israel na Hamas ihagarara bidatinze barasakiranye imbere y'ibiro by'ishyaka ry'abademokrate ku munsi wa gatatu muri uyu mujyi wa Washington DC. Nk'uko rero twabagejejeho andi makuru aheruka ku bijyanye n'imyigaragambyo, Frederic Nkundikije akomeza inkuru.
Abashinga mateka wa demokrata isinzi bali mwa mkuru wa demokrata una mashinga mateka Hakeem Jeffries bali mwiyo iwa kwa ilimo ibiro ya wa demokrata aho bali kubigina chingocho kuya mamaza cha tanguye njige iyo mire kanu yaliko ili rahimbe iyo iwa kwa iwa chilamu na bali kwa gira mire kanu wavuzeko basha kakuzivira kugirango abashinga mateka nivi nje chahini basoke uye iwa kwa imbele yuko batiga matwi ya kamo kabo kasa bako iyo ngwano ihagarara benshi mu bariko bagira imyerekano bari bambaye imipira yirabura yanditseko iti ingwano ihagarare uno nyene. Yamara ibintu byaciye bihinduka mu kane gatoyi, abapolisi bacungira umutekano ku nyubako abashinga amateka hamwe n'abafunze amateka bakoreramo Capitol Hill bavuze ko abantu bashika 150 bari kwagira imyerekano mu buryo butekuri n'amategeko bahavuye babishyiramo ubwo munsi. Yamara abari muri imyerekano bo bariga abapolisi ko aribo bakoresheje inguvu z'umurengera ngo kuko baciye babashwaramo. Danny Noble yari yagiye i Washington DC muri iyo myerekano avuye mu gisagara cya Philadelphia yavuze ko abapolisi bamwe muri bo bari bambaye ibikingirizo biteguriye guhangana n'abari myerekano baciye babashwaramo badasobanura ibimuga hamwe n'abagwaye indwara zikomeye batangura kubasunagura bakwega. Abapolisi bacungira umutekano kuri Capitol Hill baciye binjira mu cumba abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bariko bakoreramo iyo nama baca babatwara mu kibanza kiri munsi iyo nyubakwa bita basement. Abapolisi bavuga kandi ko bamwe muri bo bakomeretse mu gihe umwe mu bari myerekano yatawe mu mbuto.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu Burusiya, aho Minisiteri y'Ubuhinzi y'Uburusiya kuri wa gatanu yavuze ko Moscow yatangiye kujyana ibinyampeke by'ubuntu bigera ku matoni 200,000 mu bihugu bitandatu bya Afrika nk'uko Perezida Vladimir Putin yabyijeje mu kwezi kwa karindwi.
Mu itangazo ku rubuga Telegram, Minisitiri w'Ubuhinzi Dmitry Patrushev yavuze ko amato yerekeza muri Burkina Faso no muri Somalia yahagurutse ku byambu by'Uburusiya kandi ko n'andi azajya muri Eritrea, Zimbabwe, Mali no muri Repubulika ya Centrafrica hazakurikiraho mu bihe bya vuba. Putin yari yijeje ibinyampeke by'ubuntu ibihugu bitandatu mu nama n'abakuru b'ibihugu bya Afrika mu kwezi kwa karindwi, igihe gito nyuma y'uko Moscow yari imaze kuva mu masezerano yemerera Ukraine kunyuza ingano mu byambu byayo ku nyanja y'umukara nubwo igihugu kiri mu ntambara n'Uburusiya. Ayo masezerano azwi nka Black Sea Grain Initiative yafashije kugabanya ibiciro ku masoko mu mpande zose z'isi. Cyakora Putin yasobanuraga ko ayo masezerano atabashije kugeza ibyo binyampeke mu bihugu mu buryo bwihuse uko bikenewe. Putin avuga ko mu mwaka ushize Uburusiya bwohereje mu mahanga 60,000,000 z'amatoni y'ingano mu mpande zose z'isi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yise kwizeza ingano z'ubuntu imfashanyo igerwa ku mashyi. Kuva buvuye muri ayo masezerano, Uburusiya bwateye bombe kenshi ku byambo bya Ukraine no ku bubiko bw'ibinyampeke, kandi Kiev ivuga ko amatoni 200,000 y'ibinyampeke yahatikiriye. Ukraine kuri wa gatanu cyakora yavuze ko yabashije kohereza umuzigo wa 1,400,000 by'amatoni y'ingano, harimo toni 3,300,000 z'ingano zanyuze mu muhora mushya washyizweho mu kwezi kwa munani.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, harakoze mugenzi wanjye Frederic Nkundikije umfashije kuyabagezaho. Radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, turi no kuri internet kuri www.radio.com, turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Aya makuru turahera mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko nta mafaranga ahagije ari mu mabanki. Avuga ko ibintu bikomeje gutyo ntaho igihugu gishobora kwigeza, agasaba amabanki guhindura ingendo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Urikaneza.
Haizimisi Prezida Evariste Ndayishimiye yahura n'imirwi itandukanye irimo abagize inzego z'umutekano abatwara isata y'abikwegeranya amatagisi n'amakori ya leta hamwe n'ibigo bijejwe iterambere ry'igihugu muri indwi yahuye n'abatwara amabanki y'ubudandaji. Umukuru w'igihugu avuga ko yabaje kubona amabanki mu Burundi yamatanga amaraporo yerekana ko buri mwaka yunguka kandi yakora neza kandi abakiriya bayo bataronswa amadeni uko babyifuza mu gihe atakindi yashyiriweho atarabayitura. Yitanga kwa karoyero kwa shobora kubura miliyoni 50 kandi kuri koroni yitwa kwa yafise ko
neje nimbuye ibiraya simba nare mwitunga niko kinabona iyo birete nyirondere amahera yanje sinimbura munsi twari amajana 200 z'ibiraya muganga ubona aza kwironderera miliyoni 50 muri bayamwe kuri konti yanje mwa cyangwa ntayo tuguha none yagiye ko arayiwaje rero nico gituma duca ruza kuyagegeza yagiye sigwanze. Ikibazo rero gikomeye
umutwariko w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye barufise nk'abo mu kiyaga cy'imbo bavuga ko akenshi baronka munsi y'icya gatatu cyari baba bifuza kubikuza.
Byarambaye ko cyane byarambaye ko cabangira ko ari tiko rya BRD bambwira ko ntashobora kurindira kizitatu kandi ko ndarutira amafaranga ariko za gutemesha umuceri byari ngombwa ko ndotera umuliyoni bambwira ko ntashobora kuronka umuliyoni ndotera iraki zitatu narasavye ndakoma amashi biranka urumva ariko nakamara amazi n'izo gituma jewe umenga kusubira kubitsa amafaranga n'uyu mugambi wanje muri banki umenga nti byonyorera kuko nta bubasha bw'iki afise ko ahubwo umuntu ashobora no kugira icyiyumvira cyo ko ayo mahera yiwe yabashobora kuyabika mu nzu kuko ayo ari mu nzu yakoresha uko ushaka.
Abatwara amashyira hamwe yihugurana nabo nyene bavuga ko bibagora gutahura kubera baheruka barumvika amahera aja muri banki nkuru y'igihugu bizigiye kongera kuyaronswa ko ariko rukaburwa bahamwe. Teresa Ndayishimiye ni umukuru nari rw'amakopeke mu Burundi rujwi nka Benakobu.
Muri iki gihe giheruka twarakoze igikorwa cyo kwegeranya amafaranga turashobora kwegeranya imiliyaridi zirenga 140 twara tutajyamwe ijoro n'umurango ayo mafaranga duhereje kuyashikana mu mabanki komersiyale ntitwasubiye kubona n'urufaranga rukoroka ava nino n'amahera twegeranije n'ubu yagiye none mushaka tuyazane tuyakuye kandi yaciye iyo nyene atasubiye kugaruka.
Abandi nabo nka Marie Louise Kamikazi umuyobozi nshingwabikorwa mu runani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na mu Burundi barafite icyo basaba umukuru w'igihugu ukwihaniza bamwe mu bategetsi babuza abanywanyi b'amashyirahamwe yo kugurana na kuriha amadeni bitwaje ijunja afite mu gihugu muri kino gihe yahimirije amatora ko yibaza ko ibintu bishobora kunyuka.
Inzego zijejwe intwaro arabaz zofasha cane amashirahamwe kuziganya no kuguranana mu gikorwa co kwishuza ingurane. Ivyo nagomba tubishimikire ko mu minsi iza tuzotangura ibikorwa vyo kwiyamamaza kandi birakaba mugabo muri ico gihe hariho abantu bafata bakavuga bati jewe rero nimwagira ukunuku naharya mwahora mwishura nzobakingira ikibaba ntimwishure.
Perezida Ndayishimiye yemeza ko Burundi buzingamitswe na bamwe mu bategetsi n'inzego bari bakwiye kubushayura
ko vyatanguye 2017 qu'est-ce qui indique que l'échec du putsch atariyo yaciye ibandanya d'autre manière ikaba continuité y'uguhenura igihugu birashoboka. Hariho abantu bura n'urubanza babacira mvure jari hegeye uronde ruti no nkuyu ntunayita circonstances aggravantes gago ni aggravantissime kuko vrema birateye isoni vuye ni uyumvire umuntu wo muri Obere amakati maze kubona kazi tatu organize par Robert kaya mbere yoyo ni jewe nayifatiye muri flagrance narayiboneye mugabo hageze kuburanaga urarondera icumwagiriza ukabona aho baharura nko bagaharura encare ka de douane muri ni kamyo trois car ni de douane bagashira ko si kugira imodoka ice yigira direct sans aucun problème harabifashe
mugabo Gabriel Fili umukuru w'ishyirahamwe Oricom ahantu babategetse kutidoga ahubwo bagafata ingingo
kikiba kimeze nabi cyane leta nifata ingingo ntibavuge nko muri nka opposition mugabo bafata ingingo kuko bagiye kudenonsa Oricom ikadenonsa imigabo y'umuvuzi ikadenonsa umunyagiho ikadenonsa abantu bose tukidoga none gahinda tuba dufashwa nande no turasabye ijambo umukuru w'igihugu yavugiye murambya abantu bose bari kuri kiki
kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hahinduwe inoti z'5,010 mu Burundi abakiriya b'amabanki akatari gake baridoze ko bataronka amahera ku rugero wifuza. Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko iyo ngingo yo guhindura izo noti inkuru mu gihugu yafashwe mu ntumbero yo guhasha akarwika abantu yavuze ko batarenga 100 bakumakumyeye ubutunzi bw'igihugu babubika mu mazu yabo agira ati umunsi umwe muzovyibuka yacitse impapuro. Eroje Burika neza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere.
radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba Mayimayi biroze bishambuke baraye bagabye ibitero mu minembwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo ni nyuma y'amezi arenga 7 abo barwanyi bari bamaze badakora ibitero muri ako karere inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ibi byemejwe n'abahagarariye imiryango ya societe civile muri ako karere ivuga ko ibyo bitero bya biloze bishambuke na Red Tabara byongeye kwibasira minembwe byaje biturutse Rulenge Kabanzu ndetse no mu Gitumba. Biragoye kumenya imibare y'abantu baguye muri iyo migwano ariko amasoko y'ijwi rya Amerika avuga ko ari inkomere n'imirambo yikoreye ku gipoyo ku ruhande rwa twigwanaho na biloze bishambuke. Maraporo y'inzobere za Runi kuri Congo zagiye zigaragaza imikoranire Red Tabara na Mayimayi. Santos Mufashi n'umuyobozi wa societe civile mu minembwe avuga ko intambara ikomeye yarayibereye mu marango ya minembwe.
Gitero cyavutse ku munsi w'ejo gituruka mu Kabanzu kiza kigana biziba kuko bizo bimaze guturwa n'abantu niyo bahinga n'abungeri b'inka niyo bari none basanga twirwaneho nayo niyira ku marondo niwe murimo wabo hanyuma irabatera bararwana biriwe barwana umunsi wose burira nibishambuke n'abarundi harimo abarundi kandi ya axe yarimo cyane ya mbere kuko ari yari yaraduteye imirezi tabara zabagayo bafatanya na biroze bishambuke Mayimayi na barundi ba Red Tabara. Ingabo z'Urundi zaraje biri kukiziba ni baza baje kuvuga ngo baje kurwanya imitwe yitwaje intwaro nta kindi tubasaba twebwe ni ukubarangira iyo mitwe yabo yitwaje intwaro bakaza kuyiturwanyiriza kuko iratuzongera tuzengereje.
Gusa umutwe w'inyeshamba za biloze bishambuke ushinzwe n'abaturage kugwa bitera minembwe wo uvuga yuko wagabwe bitero n'abagwanyi batwigwaneho muri bimwe mu bice ugenzura. Aimable na Blaise ni umuvugizi w'inyeshamba za biloze bishambuke.
Baduteye ahantu bita muri Natoronge, ahantu bita muri Nagishasha, ahantu bita ku Mulonge n'ahantu bita mu Biziba niho baduteye ariko twarabarashe turabakomeresha turanabica ndetse ubu nyine basubiyeyo.
Iyo uvuga ngo mwarabarashe murabica mwe mwaba mwaratakaje abantu bangahe mwakomerekeshe bangahe?
Twe tufite imiti y'abasogokuruza.
Imiti neze gute?
Y'abasogokuruza ya kera bakurasa urusasu turi kugeraho nubwo rugeraho kirwo gutobora nibo mbati rwo kugeraho nubwo ryo kugeraho tacyo ryo kigiye kujana n'ikintu nakimwe.
Bagerageje kuvugisha umuvugizi watwigwaneho kamasanda kize ariko ntitwamubona kuri telefone ngendanwa. Naho inyeshamba z'abarundi za Red Tabara zishinzwe nazo kugaba ibitero mu minembwe zakanye yuko zitari muri ako karere karaye kabereye mu iyo migwano. Ibi byakanywe na Patrick Nahimana umuvugizi wa Red Tabara mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone avuga yuko ntacyo yavuga kuko batari mu ntambara. Bamwe mu baturage batuye mu minembwe basanga intandaro y'ibi bitero ari ukwimira impunzi zirwunguka zisubira mu marango ndetse no kunyaga amatungo muri ibi bihe byegereje iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani.
Baba bashaka gutera abaturage ubwoba ngo bahunguke babereke ko bari hafi kandi bo bagirira nabi icyo ari cyo cyose bari bamaze guhunguka uturere twose twa minembwe za Karindi za Gahwera za Ruhemba za Masha Rukigita Munyi na Biziba bari barwaye basubira iwabo bose.
Nubwo mu minembwe yongeye kuvuka imigwano kuvaho ingabo z'u Burundi zirukana inyeshamba za Red Tabara na FNL mu mwaka wa 2022 abatuye akarere ka Bijombo kagenzurwa n'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Congo bavuga yuko ari amahoro
yagwiriye cyane cyane ubwiji bw'inka ariko partire yaho bashikiye mu zuko ibyo bintu byaragabanutse kuva ne 18 z'ukwezi kwa kane ntabwo hongeye kumvikana ubwicanyi.
Kuva mu mwaka wa 2017 teritwari za Fizi Uvira na Mwenga zagiye zibasigwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abakongomani yica abantu ikanyaga amatungo igatwika amazu ndetse igashimuta abantu. Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira.
Dukomeze amakuru yacu mu Rwanda nyuma turaza gukomereza mu Burundi tureba ibijyanye n'ubutabera. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yafunguye by'agateganyo umunyamategeko umunyamakuru Teogene Manirakiza mbere y'urubanza mu mizi aravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Yari kabagira ubusa yaduteguriye iyi nkuru.
n'icyemezo umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge yasomye nta ruhande na rumwe ruhari mu baburana. Hagaragaye bavandimwe n'inshuti w'umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora ukwezi Media Group. Ubushinjacyaha burarega umunyamakuru Manirakiza icyaha cyo gukangisha gusebya umushoramari Aimable Nzizera amwaka amafaranga ngo adatangaza inkuru zimusebya. Ashingiye ku biganiro Nzizera yagiranaga na Manirakiza mu bihe bitandukanye n'amafaranga yahaye uyu munyamakuru, umucamanza yavuze ko hari impamvu zituma akekwaho icyaha. Yibukije ko mu kwezi kwa cumi uyu mwaka umunyamakuru Théogène Manirakiza yafatiwe mu cyuho n'urwego rw'ubugenzacyaha yakira amafaranga 500,000 mu biro bya Nzizera. Ni amafaranga uregwa adahakana, ariko akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano y'imikorere n'imikoranire bari baragiranye mu mugambi wo kwamamaza ibikorwa by'ubwubatsi by'umushoramari Nzizera. Ku ibaruwa Nzizera aherutse kwandikira urukiko asabira umunyamakuru imbabazi, uruhande ruregwa rwayiteye utwatsi ruvuga ko yagize inkomanga ku mutima ko yabeshye Manirakiza. Urukiko ruvuga ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka itatu, kandi ko atari ihame ko cyahanishwa imyaka itatu. Urukiko ruvuga ko umucinga amategeko yateganyije ko cyanahanishwa n'umwaka umwe cyangwa ibiri, akavuga ko iyi ngingo nta shingiro ifite nk'uko yasobanuwe n'ubushinjacyaha. Ku ibaruwa ya Nzizera yanditse asabira imbabazi umunyamakuru Manirakiza, umucamanza ashingiye ku mategeko yayiteye utwatsi avuga ko ari ubushinjacyaha bwatanze ikirego mu nyungu za rubanda. Manirakiza mu kwiregurwe n'ubwunganizi bavuga ko Nzizera ikuriye kompanyi Amarebe Investment Limited yamuhimbiye icyaha yitwaje amasezerano bagiranye yo kumwamamariza ibikorwa by'ubwubatsi. Gusa umucamanza ashingiye ku biganiro impande zombi zagiranaga n'aho bahuriraga Nzizera amafaranga Manirakiza ngo asibe inkuru bituma mukekaho icyaha, yisunze ingingo z'amategeko. Umucamanza Bwana Adolphe Udahemuka ukuriye iburanisha avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu munyamakuru afungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Avuga ko impamvu zibonetse zose zitaba impamvu zikomeye. Umucamanza mu cyemezo cye yategetse ko uyobora ukwezi Media Group ahita arekurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa. Yamutegetse ko agomba kujya yitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri wa gatanu w'impera z'ukwezi kugeza urubanza ruregeye urukiko rukaburanishwa. Ni cyemezo cyaguye neza abavandimwe b'uyu munyamakuru bari mu rukiko.
None turishimye tugende tubaze tumurebe. Turabyemera n'uko tumucyuye.
Ni cyemezo kandi cyaguye neza bamwe mu banyamakuru bagenzi ba Manirakiza. Bwana Théogène Munyaneza ni umuyobozi w'ikinyamakuru intyoza.com gikorera kuri murandasi.
Nari mfite ibyiringiro numvaga yuko byanze bikunze bigomba kuba gutya kubera yuko nakurikiranye kuva bwa mbere agezwe mu rukiko numva ibyashinjwa. Yego nk'umuntu sindi umucamanza ngo mbe ari gufata icyemezo, ariko numvaga yuko nta mpamvu mu by'ukuri zifatika zatuma umuvandimwe mugenzi wanjye mukaza akomeza gufungwa. Kuba urukiko rufashe icyemezo cyo kumurekura ni ibyishimo, navuga kuri jyewe ni ibyishimo ku muryango muri rusange w'itangazamakuru.
Ku ruhande rwa rwarafungishije Manirakiza rwabwiye Ijwi ry'Amerika ko rwiteguye ibiganiro igihuregwa yaramukateye iyo ntambwe. Virginia Wambayinema ni umunyamigabane muri kompanyi Amarebe Invest Limited. Uyu ni umukobwa wa Eugenia Nkundabanyanga uvuga ko Manirakiza yabahozaga ku nkeke agamije ko bamuha ibibanza bibiri mu isambu ya hegitari zigera kuri esheshatu iri ku Kicukiro. Manirakiza yakozeho ibiganiro by'ubuvugizi.
Nubwo ngo mubwire ngo ngewe bwanjye ndashaka mvugane nawe.
Ikintu cya mbere uzamubwira ni iki?
Namubwira.
Yego.
Icya mbere akambwira cyatumye akora biriya. Icya kabiri kuvuga ati ndashaka gukomeza kumwe namwe tugakomeza tugakundana, nanjye n'ukuntu twasindagiranye tukagira finali tukajya tubona igasambu kubera ubuvugizi bwanjye. Urumva njye ari ikibazo njye mfitanye nawe.
Théogène Manirakiza yari yaratawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha arafungwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka. Echo du Rusange rya Amerika i Kigali.
Amakuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika harakomeje. Uko twabwiye mu kanya turacyari ku makuru hajyanye n'ubutabera, noneho turi mu Burundi. Minisitiri w'ubutabera w'u Burundi kuri uyu wa gatanu yahuje abarebwa n'urwego rw'ubutabera kugira ngo bashakire hamwe igisubizo ku bibazo bituma abanyururu bakomeza kwiyongera mu magereza y'u Burundi. Ubu abafunzwe bageze ku bice 417% by'abogereza zagombaga kwakira. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana hari Kigali mu Rwanda.
Iyo nama yabereye mu gisagara cya Bujumbura kuno wa gatanu ikaremeshwa n'umushikiranganji w'ubutungane Banyankimbona Domine, yitabiriwe n'uburongoye Sentare Ntahinyuzwa, umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika, abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura, igisagara cha Bujumbura bubanza Cibitoke mwaro na Muramvya uwo mushikiranganje yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka w'ubutungane igitega igenekezo rya mbere kwezi kw'icyenda umwaka w'2023 icivugo cyagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito n'isoko giterambere Domine Banyankimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo kivugo cyubahirizwe abanyagihugu batekane mu byo yashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma amabohero yuzura yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 117% y'ubushobozi amabohero yari afise yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe
ubwumvikane kizira bikazibirizwa ko umushyikiriza amanza kuri dosiye ashobora gufunga uwo yubirije umushyikiriza amanza wa Repubulika atari ugasanga bagafitaniye madeni amasenga resibira ariyo afise ububasha bagaca babihingurira mu byaha
umushyikiranganji Banyankimbona yagabishije abacamanza n'abashyikiriza amanza batubahiriza amategeko
umushyikiriza amanza uzasubira gushyira ko urafite idosiye mu minwe yawe ngo urashyize umuntu mu ibohero utavuganye n'umushyikiriza amanza mukora mutwara
ibindi ivyuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe bari kugwa ariko ntibishyirwe mu ngiro umushyikiriza amanza kizigenzo wa Repubulika Leonard Manirakiza yasabye abashyikiriza amanza rwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa yagarutse ku ngingo y'162 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha
iyo gukurikiranwa icyaha yarafunzwe gafunzwe yeze kandi ahanishijwe gihadabuza acafungurwa ubwo nyine naho hoba hashinzwe urubanza rwo kunguruza keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha ku buntu abaye ahafite ariko ubwo kugabanya abafungwa uruhara rw'umushyikiriza amanza ruca rugaragarira ngaha
mu ishyirahamwe rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujyana n'ingiro umushingwamanza Jean Claude Nturumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohero arengegwa aratanga impanuro y'ingene byari bikwiye kugenda
abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko imanza ziba zifitanye isano na politike rero twe twasaba ko bukuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike bakarekura abanyororo bose bigaragara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano hanyuma bagahabwa rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo
ibiharuro dukura muri akati Burundi by'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze cyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828 ibohero ririmo abafungwa benshi ni mpimba yo mu gisagara cha Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 108 uno munsi rimwe 4,668 ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi yubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 16,632 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana tugushimire kuri iyo nkuru itugezeje ku musozo w'amakuru yacu tunashimira abaduteza amatwi kuva dutangira kugeza nonaha n'abari bwumve aya makuru ku mbuga zacu zitandukanye aya makuru rero yarahagarariwe na Edrwema Nadia Taha na Jumbe Hamza nibo bari ku buhanga bw'ibyuma naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose kandi tubifuriza no gukomeza gutangira weekend nziza no kuzayirangiza mu mahoro no mu byishimo.